Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe neza, ni Thomas Kamiri ndugiye kubagezaho makuru. Ijwi rya Amerika muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na 95.2 mu Burundi, mujye no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com murahasanga amakuru n'ibiganiro.
Ibijanye no kugenda mu Rusiya, mu bijanye n'amatike y'indege n'iteguro byose turimenya, no kuvuga ariko biva ku mafaranga ishyirahamwe ryashoboye kwegeranya mu bagenzi mu bayishigikira.
Uyu ni Dieudonné Nahimana, umukuru w'ishyirahamwe New Generation ryita ku bana bo mu ibarabara mu Burundi. Naho Abarundi kazi batarengeje imyaka 20 bamaze gutsinda Afurika y'Epfo 2-0 mu mupira w'amaguru i Bujumbura. Turavuga kandi ku bahanga banenga umuryango wa Afurika yunze ubumwe ko itinda cyane gutabara aho rukomeye ku mugabane. Nkuko rero narimaze kubibabwira mu nshamake, umugwi nserukiragihugu w'abarundikazi mu mupira w'amaguru batarengeje imyaka 20 bamaze gutsinda Afurika y'Epfo 2-0 i Bujumbura. Simbatindiye mureke Evariste Nzikobanyanka aduhe inkuru.
Akuna kanyamuneza karagwa ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe umuganwa Ludovico Rwagasore inyuma y'insinzi y'u Burundi ku mugwi wa Afurika y'Epfo muri za nkino zo gukura namwo kugira haboneke imigwi y'abigeme serukira bihugu y'abatarenze imyaka 20 bazoja mu gice cya nyuma cyo guhiganirwa igikombe cy'isi i Paris mu Bufaransa mu mwaka uza wa 2018. Mu gice cya mbere cy'urukino ku munota wa gatatu niho umugwi serukira gihugu w'abigeme b'abarundikazi babona igitsindo cya mbere cyatsinzwe na Irankunda Charlotte. Igice cya mbere kica kirangira uko Uburundi bufise igitsindo kimwe ku busa bwa Afurika y'Epfo. Igice cya kabiri cyatanguye imigwi yose yazikenyeye baba abanyafurika y'Epfo bashaka kwinjiza igitsindo no ku barundikazi bikaba byabananije uko ku munota 34 w'igice cya kabiri niho umugwi serukira gihugu w'u Burundi wabona igitsindo cya kabiri cyatsinzwe na nimero 10 Farone Nahimana. Ubwo rukino rurangiye umumenyereza w'intamba mu rugamba yagaragaje umunezero naho byaboneka ko agifise ubwoba bw'urukino rwo gusubiza.
Manje gushimira abakinnyi baritanze ko bashoboye intsinzi nayo ndayikesha staff yose, abakinnyi bose kuko barakurikiye bashoboye gukora ibyo twabasabye muri entrainement. Aricho gituma twagerageje gushika kuri intsinzi. Oya ubwoba nibwohera kuko akazi karacyahari. Umunsi niho tugitangura natwe ne tuzi biturindiriye. Aricho gituma yuko tutonezegwa akazi karacyahari, nico gituma ubwoba buracyahari. Gusa ubwoba bwagabanutse kuko twashobye kubabona. Ubwa mbere bwari bwinshi kubera nitwari tubazi gose. Bavuga yuko ubishoboye n'abazotsinda. Aho bahoba ni henshi kandi na cyane cyane cyo twabonye abakinyi nabo bagerageje barushe kuruha. Ni kuvuga yuko nivyo bateza kuruha kuko amantrenement akwiye nabo bayakoze bayakora mu makondisiyo mabi baba bavuye ku ishuri. Aricyo gituma ubwo buruhe bagerageje kwihangana ko bashobora bakagerageza kugwanira iyo ntsinzi.
Urukino rwo gusubiza ni mu ndwi zibiri mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Mwamenya ko umugwi wa Afurika y'Epfo wakuye mu ihiganwa umugwi userukira gihugu wa Zimbabwe, ni mu gihe Burundi nabwo bwakuye mu ihiganwa umugwi userukira gihugu wa Djibouti. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Naho abana bo mu ibarabara mu Burundi bagize ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Imboneza FC barimo baritegura guserukira igihugu cyabo mu mahiganwa y'isi yabagenewe azabera i Moscow mu Burusiya mu mwaka utaha w'2018. Gusa rero nta nkunga leta ibaha, bitaweho n'ishyirahamwe New Generation ryonyine gusa. Ni inkuru ya Eloge wirika neza.
Abategura ayo mahiganwa y'umupira w'amaguru y'abana bo mu ibarabara bamenyesha ko intumbero nyamukuru ariyo kwibutsa abantu bose ko umwana wo mu ibarabara ari kiremwa muntu afite kandi yemerewe uburenganzira bw'umuntu wari we wese. Basigura ko kabaye nyakaryo ko gusaba uni na leta gushyira mu ngira amategeko akingira bene abo bana. Diodone Nahimana umukuru w'ishyirahamwe New Generation ryita abana bo mu ibarabara ari naryo ribajana mu mahiganwa y'isi yemeza kwa abo bana b'abarundi baserukiwe bigira inyungu igihugu cyose
inyungu izo kuba tashwe kujayo nuko twizera neza yuko ingene abantu bababona ingene abantu batari bazi nuko bikenewe ko babafasha bacatangura kubashigikira muravye kuva igihe twatagukora cikorwa muri New Generation mwaka 2008 nta mashyirahamwe menshi yafasha abana yarahari anga rimwe mu bijanye n'ingere batunganya amafaranga y'igihumwe nakoreshwa ata amafaranga namwe yarashinzwe gufasha umwana mu ngara yarerimwe ariko uko imisi igenda abantu babimenya ingingo zirafatwa muri ko muraraba ishyirahamwe rya Nations Unies ngere gemeje itegeko twagiye gusaba mu Geneve mu mwaka 2014 bizotuma ingingo zifatwa mu maproje ategurwa no mu migambi ifatwa ariko hazuboneka ibintu bishobora gutuma ubuzima bw'abana namwe barabara buhinduka kuberako baronsa aho bashobora kuba akora ashe kuja kwishure mbere n'igihe bari mwibarabara bubahirizwa kuko nabonye na bafisa gateka ka kumuntu rewe wese rero kubwivyo tuba twiyumvira ko bizogira ingaruka nziza mu myaka iri imbere kandi ngo tumaze kubibona turazi ko bizogira ico bibamari
naho inyungu zitabuze uburyo bwo gushika mu Burusiya ntibworoshe kuronka nari ya leta tacitekaniriza abo bana bo mwibarabara bazoserukira Burundi
ibijanye no kugenda mu Rusiya mu bijanye n'amatike y'indege n'iteguro byose turimenya no kuvuga iko biva ku mafaranga ishyirahamwe ryashoboye kwegeranya mu bagenzi mu bayishigikira ariko kandi igihe bamaze gushikayo hariho amafaranga dutanga nk'intererano contribution kugira ngo bashobore gutegura by'ukuri uravye kiguzi je nagiri bakwe kwa munama itegura iyo higanwa je mu Moscou kiguzi kibari kinini cyane nuko nk'ubu 50% ishirahamwe rimwe ryo gutumatumana kw'amakuru ryo mu Burusiya ryamaze gutanga iyo contribution bica bituma bigabanuka ariko handi ho kugira ngo utware abantu bashika amajana hafi atatu abantu baje bavuye hirya no hino bari kumwe bakaja mu gihugu cya kure nk'hariya n'ibintu bitwara amafaranga menshi rero nibaza yuko nk'ibihumbi by'amadolari tugisigaje kuronka muri New Generation tuzoshobora kubironka kugira ngo umugwi wacu ushobore kugenda
umukuru wa New Generation natubwira n'icivugo cy'izinkino zizobera Moscou mu kwezi kwa gatanu 2018
ijambo ry'umutwe tushimikira cyane cyane ku gateka k'umwana no kuvuga ngo kubahiriza gateka k'umwana gusumba kumure gusa umuntu ashaka kontu z'afungura ariko iyo amateka n'amategeko yamwubahiriza atubahirijwe n'abashyira mu ngiro bigira ingaruka mbi ku buzima bwabo rero tuzoshimikira cyane cyane ku bijanye no guha agaciro ijambo rivuga ku gateka k'umwana
mu mwaka wa 2014 umugwi Mboneza FC userukira Burundi mu mahiganwa y'abana bo mu ibarabara watahukanye ikibanza cya kabiri ico gihe inkino zari zatunganirijwe mu gisagara ca Rio de Janeiro mu gihugu ca Brazil amahiganwa y'umupira w'amaguru y'abana bo mu ibarabara ku rwego rw'isi aba uko imyaka inishize akaba ari yatangurira amahiganwa ya FIFA yo guhiganirwa igikombe c'isi Roger Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urwego rushinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika ntirutabara hakirikare mu ntambara n'indyane za politiki ziri muri Afrika narwo ruvuga ko rudafite uburyo buhagije ibi byose byavugiwe mu nama yari maze iminsi itatu ibera Arusha muri Tanzania umunyamakuru wacu Pierre Craven niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro
ubushakashatsi bw'abahinga bigenga bakorana n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bwerekana ko iyo hari igihugu kanaka cya Afrika cadutsemwo amatate canke intambara ugutabara kw'inama y'umutekano y'umwe bwa Afrika guteba canke naho kukaza inganda zamaze gutikira icaganyo cashikirijwe n'abo bahinga kuri uyu wa gatanu mu nama yari maze iminsi iriko irabera yarusha muri Tanzania kivuga ko naho biri uko ico gisata kijejwe amahoro n'umutekano cari gifise ububasha bukwiye bwo gufata ingingo zihutigwa. Dr Bertrand Michel Panfouet n'umwe muri abo
l'Union africaine ou alors le Conseil de paix et sécurité est absent et l'Union
atwomengo bumwe bwa Afrika canke gisata kijejwe amahoro n'umutekano siho kiri kandi ico gisata cari gifise ububasha bukwiye gihabwa n'amategeko bwo gufata ingingo zose zibereye mu gihari gihugu kanaka kirimwe ntureka n'ugwego gwigenga ariko tubona kumenga ntirukora neza akazi kagwo no gukoresha ingabo bibaye ngombwa byokogwa kuko zirahari muri Afrika ariko aho byoca bica mu mashyirahamwe y'akarere icyo gihugu kirimo nk'akarorero ari mu Burundi zo bingabo zo muri yase abaye ari muri Afrika yo hagati naho zo bingabo za se yase muri Afrika y'uburengero naho zikaba ingabo za CDAO nivyo gwo gwego gwabwirizwa gukora.
Moi je crois que c'est le rôle fondamental.
Gwo gwego rutongwa gatoke ruvuga ko ahubwo rukora uko rushoboye kuko rufise uburyo buke. Ambassadeur Amadou Diongé umunyamabanga mukuru w'inama y'umutekano y'ubumwe bwa Afrika atanga karorero k'ingabo ziri gucungera amahoro n'umutekano muri Somalia hamwe ni Darfur muri Sudani. Amadou Diongé amenyesha ko hari n'ahandi ubumwe bwa Afrika bufashanya n'ishyamwe mpuzamakungu ONU mu gutabara nko muri Central Africa. Uwo mutegetsi akomeye w'umunama y'amahoro y'umutekano y'ubumwe bwa Afrika yongera ko ari n'indi ntambwe yatewe kuko ubu ubutembagaje ubutegetsi muri Afrika atemegwa n'ubumwe bwa Afrika nayo kubona atabasirikare barungikwa byihuse mu bihugu byadutsemo intambara. Amadou Diongé abona ko bitumwa n'uburyo buke haba mu bya gisirikare canke amafaranga. Naho biruko abahinga bakoze ivyigwa bobo babona ko ataburyo ubwo bura kuko ibihugu vya Afrika byotanga intererano yavyo. Abo bahinga bamenyesha ko hari nibindi uwo mujyango w'ubumwe bwa Afrika ukora kugasha nk'icerekeje abakuru b'ibihugu bigumiza ku butegetsi.
Si le conseil de paix et sécurité a suffisamment de moyens.
Ego nivyo nta mahiri cyo gisata gifise ariko ako tuguma duteza amaboko imfashanyo twokoresha uburyo bwacu ibihugu byacu rega biratunze bigaterera kandi amahiri arahari kuko n'abaperezida batunze turabafise kugira ngo gutabara n'ingoga bibe ngombwa. Ni kibazo gikomeye kuko nta n'ugwego rwigenga ruraba ingorane zivuye mu matora ruriho mu bumwe bwa Afrika.
Les élections en Afrique.
Yona mayimi setatu yari yitabwiye nabigisha muri za kaminuza abaserukira imijyango irenga 10 y'ibihugu bitandukanye bya Afrika bisangiye akarere abashakashatsi hamwe n'amashiramwe yigenga. Ivyavuyemwo bizohabwa umugwi w'abahinga bahawe igikorwa co guhinyanyura inzego z'ubumwe bwa Afrika urongowe na Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Pye Claveni yo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwafashe icyemezo ko abayoboke ba FDU inkingi bafunze by'agateganyo baguma muri gereza by'agateganyo iminsi 30. Umunyamakuru wacu i Kigali Eric Bagirubusa yatugejeje inkuru, mureke tuyibasubiriremo.
Iki cyemezo cyo kongera iminsi 30 yo gukomeza gufunga by'agateganyo abarwanashyaka bishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukora mu Rwanda, umucamanza yagisomye baba bashinja cyaha n'abunganira baregwa batari mu rukiko. Ku mpamvu zitamenyekanye kandi iki cyemezo cyasomwe hari abarwanashyaka bane gusa basanzwe barimo Bwana Gracien Sabiyaremye na bagenzi be, yaba Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga muri FDU inkingi ku rwego rw'igihugu na Leonire Gasenga yirumubitsi w'ishyaka bariganwa, ntabwo bagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Umucamanza yasobanuye ko yasuzumye ingingo ebyiri ababuranyi bombi batavugagaho rumwe mwiburanisha riheruka. Yarebye niba baregwa nk'uko babivuga kuko baba bafunzwe binyuranije n'amategeko, anasuzuma niba ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kongera igihe cyo kuba bagumye muri gereza by'agateganyo bugakora iperereza bifite ishingiro. Ku gifungo rihabanye n'amategeko abaregwa basobanura ko icyemezo cya mbere kibafunga by'agateganyo cyafashwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2017. Bagasobanura ko ubushinjacyaha bwatinze kubageza imbere y'ubutabera ngo baburanishwe mu mizi. Barabwikoma ko kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka bafunzwe bihabanye n'amategeko. Umucamanza yavuze ko yasesenguye asanga bafunzwe byubahirije amategeko. Yavuze ko nk'uko bigaragara mu ikoranabuhanga rihuza urukiko, ubushinjacyaha n'abunganira baregwa ku bushinjacyaha bwasabye kongererwa igihe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka mbere y'uko kwezi gushira. Yavuze ko ubusabe bw'ubushinjacyaha urukiko rwabwemeje ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 bityo ko ibyo byubahirije amategeko. Naho ku ngingo yo kongerera ubushinjacyaha ikindi gihe cy'ukwezi abaregwa bagakomeza gufungwa by'agateganyo, ubushinjacyaha bugakora iperereza buvuga ko butararangiza. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko bigaragara ko ubushinjacyaha bukiri mu iperereza kuko bugaragaza ko nyuma yo gufunga itsinda ry'abaregwa barindwi bwataye muri yombi bagenzi babo batanu. Abo nabo ni Bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye FDU mu mujyi wa Kigali, Vena Abayisengana Atanazi Kanyarukiko bose ubu ngo barafunzwe. Hari n'abandi babiri ubushinjacyaha buvuga ko bahaswe ibibazo busanga nta mpamvu zikomeye zo kuba bafunzwe by'agateganyo babo barekuye. abona bo ni bwana Vedaste Nshimiyimana na bwana Emmanuel Nyandwi. Kuri ingingo ariko abaregwa barimo bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere wa FDI na bwana Fabien Twagira Yesu ushinzwe ubukangurambaga muri FDI bavuga ko abagenzi babo bafatiwe umunsi umwe kandi ko nabo ubushinjacyaha buvuga ko bwari kuye Vedaste Nshimiyimana na Emmanuel Nyandwi bagifunzwe bakabiheraho bemeza ko nta perezo ubushinjacyaha bwigeze bukora uretse gushaka kubagumisha muri gereza mu mugambi wo gucecekesha batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko impamvu zikomeye zatumye abarwana cyakaba FDI inkingi bafungwa zikiriho. Yavuze ko hashingiwe ku buremere bw'ibyaha by'ubugome ubushinjacyaha bubakurikiranyeho ko barekura by'agateganyo bishobora kubangamira iperereza kandi ko bashobora no gusibanganya ibimenyetso bibashinja. Yanzura ko bongera kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi ubushinjacyaha bugakora iperereza. Iri tsinda ry'abari gukora ibaringwa ryatawe muri yombi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka ari abantu 9 babiri muri bo bamaze kurekurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha burabarega ko bashatse kurema umutwe w'ingabo zitemewe babinyujije mu ihuriro ry'amashyaka 5 abarizwa hanze y'igihugu rizwi nka P5 atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Busobanura ko umutwe w'ingabo zitemewe bashaka gukorera hanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho. Abaregwa n'ababunganira bariko bakavuga ko uwo mutwe w'ingabo zitemewe baregwa ari baringa kuko ubushinjacyaha butagaragaza izina ryawo aho korera hazwi n'ubutegetsi bwawo. Ubushinjacyaha burana barega icyaha cyo kugambirira kugirira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Nibiregwa baregwa bose bamaganira kuri bakavuga ko bishingiye kuri politike kubera ko batavugira mu matamatama iyo banenga ibitagenda mu butegetsi. Bakavuga ko ari ibirego byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gucecekesha batavuga rumwe nabwo. Nk'uko ubushinjacyaha bubisobanura, uretse iri shyaka ry'abarwanashyaka ba FDI inkingi barindwi byabivuze ko bose hamwe bafunzwe bagera ku 10, wajya ku bisobanuro bya bamwe mu baregwa ariko ugasanga bagera kuri 12 bafunzwe. Iri shyaka FDI inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda mu mwaka wa 2010 ubwo umukuru waryo Madame Victoire Ingabire Umuhoza yazaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu. N'umugambi atagezeho kuko inkiko z'u Rwanda zamuhamije igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba, nabyo bavuga ko bishingiye kuri politiki. Kugeza ubu rero birasaba gutegereza itariki y'urubanza ruzatangiriraho kuburanishwa mu mizi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Thank you, my God, thank you today. I know come my door, and I know today I got no money, and I cannot afford to for my kids. I know tomorrow will be better. I thank you, God. Thank you, my God. Thank you today.
Ikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi. Ugomba kubone gwaho canke waruzanye no kumufasha kumuzimana
nawe nzimana tari je we yagiye
umusi
yano yatombeye yuwanje yo nzomenye ngenda
mwaki mbega ndewe ariko hari umusi numwe ndaza ngo ngende ntaje ko baramutse
uza kuturamutse
no ni
watanguye
nga hepfo se se ariko gandebere no banza guca imbere y'irembo bambona hanyuma hagaruka kubaramutsa munyu
Ugakira
ngo byo kwa? Eh, wena. Ugakira ngo byo kwa? Ugakira ngo byo kwa? Ugakira ngo byo kwa?
nubu na huwa naruta himfobzi na wakuna mupakazi nukuli
mbega nye zogi ndajani
mfe
ibidari zio kiosi
ee
zogi ndu kami yorubi na acha kagubana
ee
achiba na huwa tatasina
mufasu
saa
ahole wangu wala tangu yebzabi nubuja kuduchoza mbuge tukumvinga na kufatandebe
ahogo gandebe sinzova nga ntabonye ko kijya kivi yaguze cyanditswe muri commune ngo abiki impapuro zemezwe n'amategeko
ariko bavuga kuri
iyi ndiga
hajye avuye hari yaho usije gutanga amategeko
oya nta amategeko ari karatanga ariko avugisha ukuri
bera hari impapuro z'umubano mu gato fitaniye
nayo ngo mubane
cyane n'amafaranga abasaza ngo bagomba gusesa muri
commune wowe se amafaranga ndiye mbego uyo mubano mwiza mu fitaniye urazi kuzokwamaho Changi mahamu zo kwa maho.
Ya chowa mgole kwa wivanga mutakuli.
Ubuze ngone imurala kandemi.
Nga imurala.
Mbega we mwini norugo. Uhamurusha mwini.
Ne.
Uwewe na mana kuki. Je uyo mbenga zike ya rongo wena mieni wala.
Ego
da. Atakuwezwa kuhi chuma kuna kucho ya
huwisi. Ichu wa hilo bagi huti haende bele mgana wa mamu.
Mumbari lewe hongi lako mwoseri mge. Yoku mviriza.
Aho gandebere atari ivyugira nkankana niumva ko kwandikisha iryo tongo baguze bikenewe
nimba rero bikenewe
ehe
uragenda ubikora ari ko bikenewe
regandebere aha mu gihugu hari habantu bimvuga kuri kandi babona ibintu iyo biva niyo biva
ugira ngo wase kumufasha gandebere abandi ntibazobimufashamwe
Vete, so. Nusubira gufyura umunwa kandi naye nakubwi ingene uzojura bigenze.
No no we, ko tutiga mu ishuri imwe, wumva two kwamana gute.
Ugira umbwire rero ko wanyuzwe nabo mwigana
ko yasaba twigana kuko ntaco bandusha. Barya abahungu bo mu w'icenda niwo bantegereye nje kukuraba.
Bakugize iki ko mbona wigiriwe? Bakuri ibintu.
Sino bisubiramo nchuti yanje ivyo bambiye. Mugabo nibijya bihungu menga ntibigira indero. Reka gutwengawe doyi.
Reka ntwenge nufuri. Nimba babajwe nabijya bavuga byovyo. Uracyababaye nukuri. Uranakumbura ubereke ko atacyo bikubwiye. Ahandi ho bazokubarira nibiruta bijya.
Jewe nibasubira kujya barambira ibiterasoni nk'ibiraho. Yo nzoca ndabarega babakora amanota.
Ehe, nukujurambara nyene uduhuzu tugezweho. Kandi kujya kwa mutahana na musaza wa gidu bivemo.
Nidutahane. Bega sidze yogira mama ngo yansize he. Cyahe nanje ndamutanze no vuga ngo ndamusize.
Uracara umwana kwe.
Yego ndacara umwana nta.
Ugira mwikura ko buhoro buhoro.
Uti
uze muri grupe y'abandi bakobwa tugucira umugani.
Umugani? Yego munchira. Atari babanciriye mu ishuri.
Umvuga mbere ndakubarire. Uzorondera amafaranga.
Uti Jewe ndondera amafaranga. Ndori.
Banzurindire ndakubarire. Erega senda kwa kajewe. Na amafaranga uzozanuzananye nizo ni forme zawe. Ndaje kukwereka aho tuzikije.
Ipo mama wanje. Mama yonyica.
Niwishinga nyoko rero. Nukuri kose katakubanye. Erega ivete ntitukiri muri vya bindi vya bamama bacu. Nukujana nibihe.
Shadori. Uyumvire nukuri. Mama bonye nacishije impuzi yanguriye. Yokuyumvira iki?
Ivete
oya
ugira imana kuba cyuni wanyu dukundana ahandi ho no kureka ukazubara
nta nukuri ndakubwire nanjye naha gushavuza mama wanje kuko aratwigorera cyane fuke nato tutamugora
voilà mukuvuga mukuvuka zwakisha mu gafaransa nkuko nyene kumunyeshiro muri segonde
ko ntwenza reka share
uko nyene
kandi dori je ndigiriye mfata video ko aransi
Ego data wanje ubu turicaye turi babiri ni imana ya gatatu subiramo inkuru bamwe ravuga twumva
Ni sishobora kwemera ko ari uwundi mugaba za kwinjira mu rugo kwa mwene
wawe umugabo Erega bwa mundi narize ntazi wapfuye Urya ruminata ngo agomba kwinjiza uwundi mugabo
Nuko urumve ziza cyarakubesha byose ukaja nako nakazi kawe Jewe ndabona kanwe mugaba terafine Kuko nta mugore ukandika kwitongo cy'umuntu
Mbega ubona hori rahindutse ribaye ry'umujyango kandi ari ryo yiguriye.
Ukabura gutwega kose. Ari ryo yaguze amafaranga y'umujyango.
Ewe man.
Ariko nyine kinshi kitoko cy'umujyango.
Ndebe. Nokuri rero urumuti wa amenyo. Nivyo wambariye ko agomba kwinjiza uwundi mugabo. Ndabona neza ko ari kumubeshe.
Daruda. Kuba nayo uvuga kinshi.
Dobe
kura. Ati ko watugwawe.
Nabindi.
Ivyo ngaracho biraba.
Urahumba sha ndakubwira urahumba nta mpfuvyiza musazanje uzondyana ni ngaha tuzo kerega gushika na hehe erega ndebere warabuze hehe gimiti
bebo musaza uvuga je wodupani kwari ivyo rero genda wahuka uze dosaturito
naho kana mbega naho kana kubera iki ubu naho buryo bubangutse nti bwaje niya wano uri kuramugora nkuko numva nababanyi babivuga azo telefona eh nzo cyankoroka
uraza cyankureke mugabo nimi umenaka da hindu ingendo
ya da hindu
wabiteka nkwiye mugwamwe rewa
to nta mateke iteka umuntu aragiye
sizo pavuye ngaho ngumbiye kubicabona
urashakureke urashakureke urabe kwigitongo ritazokwandikwa
C'est bon. Aho ni sawa kwe. Ubu ndabona ko ivyo nemere mu standard hamwe na directeur ko biriko biraja mu buryo. Bon, naho akiri mu dukosa tumwe tumwe. Je crois que ça va aller.
Aziga meshi.
Oui.
Je nagira ndagusabe udushireho ibihano kuri bajya bakoga baje barasiye. Je yo mbona ariwe batubuza kwavansa bituma tudatera imbere.
Ego. Uvuze kuri nije babuza gutera imbere vraiment. Naje narabibonye.
Ego.
Muganda kugera Francine.
Sa.
Hari si diza gushira ibihano imbere. Nukubanza ukaraba gituma basiba. Nukuri?
Mugabo naje ga Messi.
Aho.
Ndabona ko akeneye ikintu. Ari zo mpanuro mubaha. Mugabo bikosore vraiment kugira ngo dutere imbere.
Ega vya kri.
Sa?
Je gutere imbere nabona ko mu natere imbere. Nuko nyene. Nukuri komete. Ico ngomenya cucu. Nuko ibiduka muri uyu mugihu wacu hutse. Atari je kinini bivyo vya mwishuri. Haza mu abishaka. Bifatiye kugomba. Ntangi imbijamo.
D'accord, hajamu ushaka mugabo twofuma tubabakebeza ko hajamu ingwiza murongo.
Oya washaka. Ko tubona abanyeshuri bamwe bamwe bagomba kuvyidohoramo. Turashobora kubaramplasa nabandi bajene batiga babikunda.
Ego. Nibyo dushimbe nishiza vraiment. Ndagishirikije na kwijana. Nimwabona babishaka. Barabwira abazi.
Sesa.
Ego vraiment.
Mugabo gameshi. Muri groupe y'abakobwa mbona ko bitokunda neza nko mu ngo.
Zo twagunda ni higa Francine.
France.
Sa?
Haja bakuga ninde ko ariko byogenda neza. Haja baje no bafisi mbyino nyinshi
bakunda
kubyina haja mu Rwanda. Ya baje narabonye nibishirira.
Yego.
Ndavyumva kuvyina ni sawa. Jewe navuga mu gutamba. Hari ama pa mwamwe kutize ngira ngo byo mugore.
France.
Sa?
Oya hani wihenda no kuri. Bije ni sawa witse. Burya bakoga biwacu. Bari yunga mwa karanga.
Yego.
Jeje ntina gusa nuko kumure batoje bararonka umwanya wo kuza mu mantene
ko tudiga mu premeding rawo ronka nuko tutoje turateba gusa kugira ngo washobe gukora uduhogwa two muhira
okay bon aho rero ka dutare ko mura namasaha yitere mu gice no wabwira cyuje nuko nezewe n'ivyo nabonye no musi nuko muratera imbere bandana
umvero meze twumvikana ko bona ko tumaze gutera imbere nutonderera aho tuzatuzivugiza imbere y'abantu batororera Ego.
Ego. Kandi turabe ko twoshira ubwo. Batunegura bakatunegura batwankuhaja naho ne bobagize ne.
Ego vraiment. Naje mbona no tumira nk'abantu bake turanga. Mura nkatumira nk'abakozi bo mwikomine nabaje ko kwishura. Bakaza kubarabira ingene bimeze. Nivyo birakeneye.
Mugabo meshe. Kijya kibazo cha uniforme ukibandanye. Kuko gutamba tutambaye gisa n'ibitoka neza.
Eh nivyo mukwe kubemba. Nivyo vraiment. Nibyo nje gituma mvuze gutumira nka mustanere na directeur hari nwaze ngo mu ndabivugira kugira ngo babishimye nzoce ndakibatahura hajya n'ugwenge
Francine urumva rero no gusubira kuri bagiye bakinyi bacu bakunda kwisibisha ntibaze baze kutwononera
je ho mberengira bamwe bamwe nci wabo ndababaje cabasibi
kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambo abasezeye naho ubutaha
Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, my God, thank you today.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti mwese uko mungana turabashimiye cyane. Maze rero musigare muri utu dusogonda dusigaye musigare mwumva ko karirimbo, mukomeze munogerwe na radio ya Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford to for my kids. I know tomorrow will be better. I thank you, God.
Thank you, my God.